yenerera no gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
baramukije mwese mutwumviriza kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org kaze kuri risango ry'ugwaruka mu kiganiro ndafise ijambo icyo kuri uyu wa 27 rusama kijyanye n'ibyavuye mu matora yabaye ku itariki 20 z'ukwezi amatora yatahukanywe n'umugambo wa NDD-FDD usanzwe ari nawo uri ku butegetsi muri iki gihe kuri micro muri kumwe na Francine Kanyange ubuhinga bw'ibyuma hari Innocent Kubwimana
muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus ubuze ibimenyetso byayo ibimenyetso bya coronavirus ni ibi bikurikira ubushuhe kumeneka umutwe gucika intege gukorora no kuma mu muhogo kubura inkemu mbega ni iki gukora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus karaba kenshi mu ntoki kururira canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi ubu n'ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe
kuri uyu wa mbere niho umuvuje rw'amatora wasohora ibiharuro byavuye mu matora yo kuwa 20 rusama ibyo biharuro byerekana ko amatora y'umukuru w'igihugu uzerukira umugambwe uri ku butegetsi se NDD-FDD Evariste Ndayishimiye afise amajwi 68 n'ibice 72% agakurikirwa na Gatungwa Sayitoje ku izina ry'umugambwe ZNL afise amajwi 28 n'ibice 19%. Bertrand Ndakuriyo aratubwira ido nido kuri ibyo byashikirijwe na Seni kuri uyu wa mbere inkuru yiwe yaciye mu makuru y'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba na televiziyo Renaissance kuri uyu wa 25 rusama.
Il y a d'abord le CNDFD qui a obtenu 3 millions.
Uwo ni umukuru w'umugwi Seni Petero Karaveri Kazihise yari karamenyesha ibitigirije ifata kibanza byavuye mu matora yo ku wa 20 rusama uwo mugwi ukaba wamenyesheje ko abantu batoye bangana n'imiliyoni 4,484,000 n'abantu 99,000 kubangana imiliyoni 5,113,000 n'amajana 418,000 biyandikishije ibitanga ibice 87% n'ibice 70% by'abitabiriye amatora mu matora y'umukuru w'igihugu umugambwe Sene David ni wuzu bwa mbere ku majwi 68% n'ibice 72% umugambwe SNL uzu bwa kabiri ku majwi 28 n'ibice 19% ugakurikirwa n'umugambwe Iprona ku ijwi rimwe n'ibice 64% urunani kira Burundi ni gorukurikira ku majwi ubusa n'ibice 55% agakurikira umugambwe Sawanya Fode waronse amajwi ubusa n'ibice 47% Uwigenga na Imana Jodoni nawe yaronse amajwi ubusa n'ibice 42% agakurikirwa na Francis Rohero afise ubusa n'ibice 20% mu matora y'abashimye amateka imigambwe yashikanye ibice 20% ikaba ari izoronka intebe mu nama ishinga amateka iyo nayo akaba ari umugambwe CNDD-FDD waronse amajwi 68.2% ukaba uzoronka abashinga amateka 72 ku bashinga amateka 100 bemewe n'amategeko umugambwe SNL uzwa kabiri ku majwi 42.43% ukazoronka abashinga amateka 27 ubugira gatatu naho haza umugambwe Iprona ku majwi 2.44 na ukazoronka umushinga amateka umwe ibyavuye mu matora y'abaje inama b'amakomine umukuru w'umugwi Seni akaba yamenyesheje ko amategeko amenyesha ko ibyavuyemo bitangirwa mu ntara
ije bimeze uko mu gihe Gatungwa Sawe abandanya avuga ko ari we yatsinze ayo matora akaba yaravuze ko agiye kwa senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kuko yemeza ko hagiyemo ubusuma afatiye ku makosa avuga ko yabaye muri ayo matora umugwi Seni ariko wemeza ko ibiharuro watanze byavuye mu ishaka ry'abatoye Buriki kiganiro ugwaruka ruza kugira icyo rushikirije kuri ibyo byavuye mu matora. Waruka Ketia ari mu Rwanda tise niyo bayarihenze mu guharura ibyavuye mu matora
mbona ko bidakwiye kwashobora kuba imwe ukuntu bashobora kuba bitagenze neza mu guharura yego turavuga yuko CNDD-FDD yashinze twarengewe jimu rwaruka narengewe n'ubundi ndabyumva nibaza yuko peut-être biharura bakoze bijo hinduka kuko niyo dakota ndede iyo ariyo kiwanda chambeke dufashe hirya no hino ukungene wumva babimeze.
Marcia ari Burundi abona ko ibyo bitigiri atari byo afatiye ku byo avuga ko byabaye umunsi w'amatora.
Abaye avuga yuko kumva ari ubusuma ubusuma bumwe atamufatiye ku buryo bwose rero yabaye iya kabiri ariyo yari kuri iya mbere. Nukuri abantu benshi byaradutangaje cyane njye ndanze nk'ahantu nabereye nukuri ubutumwa bwarahabaye kandi bwarigaragaje naho batashimye kubuvuga aho bazawumva umusengege yihaya ngo jyewe natoye nk'inshuro zirenga zitanu abandi nabo ati jyewe ahubwo natoye nka cumi nuko ntabiharuye nawe washobora kuvuga atari ubusuma kandi naho atari ibyo amajwi baragibye nukuri navuga yuko amatora y'uno mwaka arimo akajagari k'amatora gafatiye naho batashimye kukabona ariko usanga baratabonye bakakihuza gusa navuga ko rero aya matora y'uno mwaka basubiramo guharura ibyo bitigiri batoye si
Nasidi ari mu Burundi yerekana ko atagitangaza cyabaye kuko amatora yagiyemo utunenge twinshi dutuma avuga ko habayemo ubusuma.
Jyewe ikintu kitantangaje cyane ni uko aya matora twayagiyemo tuzi neza yuko umwami Joseph Kabila yatsinda kuko hari ibigaragaza byinshi ubwa mbere tubaze ingene umugwi Seni wagiyeho Seni bigasigaye ikawikumira ikatushyiramo abantu b'iwabo turaze kahise kuyu ukabihise ingene yitwara ari muri sosiyete zivyo byari ibintu atandi tangaro kinini atwari tubirindiye ko ubwo icyo nari cyangomba kuvunya akagohe abo muri opozisiyo ubwo baravuze hirya no hino yuko hari ubunenge bwagiye buribonekeza kandi sagaseseshwa rumuri amatora habaye ubunenge bwinshi abantu baribwe rukomba amazi nari ukana bamandasiteri ngo ntibaje kuwucungira amatora ngo ntibaje guharura amajwi kumva nicyo ni ikintu gihambaye cyane cyerekana yuko ubuzima bwahabaye bagende barekane babanze mu mabirodobota mwamwe kuko arazi niyo baza rero kwitwara kuburuza muri kuri kosiyoneri icyo twabasaba ntibasubiye kurugwaruka ngo ruje mu ngorane.
Luke ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania avuga ko atagitangaza yari yiteze kuri ayo matora.
Urwaruka rugwe mu mahanga hanyuma rukunda igihugu cy'u Burundi umuyobozi wa mbere wanjye ni uko bwa mbere jewe ntibyantangaje kuko nibyo nari nsanzwe niteze kuko turabizi neza umugambo wa CNDD-FDD n'uburongozi bwawo baheruka gutsinda amatora yo mu 2005 gusa ayandi matora yose yagiye yabaye mu 2010-2015 yabaye y'ubusuma gusa ni ukuvuga rero ntacyari kubuza n'umwaka w'2020 batiba kuko baramenyereye na karantini baramaze ngo agatoki kamenye gukomba kamagaheze ijuru ntibari kubireka nta byizigiro twari twiteze ko hari kubushobora kuba amatora meza ubwa mbere na mbere nk'uko tuzi uburongozi bukomoka ku mugabo CNDD-FDD ni uburongozi bukinyiza abanyagihugu ni uburongozi atategeko na rimwe bwubahiriza rero ntitwari gushobora kwizera imicungwe ku giti cy'imigunguma twebwe n'ubwa mbere nta n'umwe twari dusanzwe tubafise kuko izo bagenda bakora tubibona kuko barinda badusanga iyo turi baza kudutoteza n'ibyo bikorwa nyine bibi byabo bigayitse tugasanga tubimenyeye n'ubundi turazi ko ari byo bizobandanya nko mu Burundi mu 2010 ibintu bitasemi kuwa kuwisi ni ndai chanye ni ya kazi hisi zosi zijelise ni zono ni gihugu kandi abagabo gusa cyo bumenya bano bahaye amabanga akomeye ariko rero umwanya warani gukoresha bazibibaza uko igihugu kiri kugwa mu manga kubera abo
gaze nawe nyene ari mu ikambi y'impunzi yanduta ati n'ubu ibyo guhonyanga agateka kazi na muntu ntibizohagarara kuko ntacyahindutse
nabyakiriye nk'ibintu bisanzwe cyane kuko ntakizi na nari mfitiye mu matora tutuma haboneka ituze mu gihugu nta n'impinduka nari niteze muri ayo matora yotuma impunzi zangajwe abanyuruzwe abafungiwe ubusa ubutungane mu gihugu ziyongera kubonekana azo nari nize igihe ntagira ko ndanavunira n'akagohe abayagiyemo mu kuyahitanirwa kuko kuva mu ntango bayagiyemo bazi kandi mabi cyane kandi bazi ko atisunze ibyirizwa shingiro rero nkabantura ko ushyiraho intara ishize kuko ubusuma bwawe bayemo bayagiyemo baguzi ko buzobamo
tugumire muri Tanzania. Nathan ari mu ikambi ya Mtendeli avuga ko uwashikirijwe ko yatsinze ayo matora ijambo ryiwe ryerekana ko yatsinze hagiyemo amahinyu
nimba umunsi havuye Petero Nkurunziza no kuvuga hagiye kuza uwuzobana n'itegeko na Petero Nkurunziza wo kuravuga ati numva nisamuragwa umuntu baraga aza gakora ibyo bamuratse nyine noneho si ukuvuraga gusa urumva shebuja aracyariho turabona ko ntacyizere rero dufise ko hari bigiye guhinduka yabishobora tuzoshima Imana mugabo ndi kumva abantu bavuga ngo barasenga bakaca banagwa n'ubusuma ni ukuri ni ibintu biteye isoni turabona yuko uno munsi twebwe ko ntacyizere na kimwe gihari ko hariho ibintu biba bigiye guhinduka byo haba hari icyizere ngo imiryango izisubire kubonana zisubire kuba hamwe twarumvise ko bahamagarira impunzi gutaha ngo bikure ku icyo cyeyi cyo kwitwa impunzi urumva iryo jambo ryonyine yashikirije kuvuga ko kuba impunzi ari icyeyi na Yesu we yari yarabaye impunzi sinzi ko ari icyeyi cyari kimujeko ntibahebererwa ibyo bari ko barakora bibi izo ngeso mbi n'imico mibi ku bwicanyi n'ibindi hanyuma nabo bikure ku icyeyi bongere kubonana n'abantu bahunze bangaye
bili ari mu ikambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abona ko ibiharuro byatanzwe na Seni bica intege impunzi zari zizeye gutaha
mu kirundi baravuga ati umwana w'inzoka niyo nzoka naho batandukaniye na Nkurunziza bityo rero ga tubona ko igihe twari twiteze ko tugiye gutahuka ahubwo imyaka igiye kwiyongera ko yongereye igwiza tukabona ko tugiye kubandanya tugowe ku buryo twiyumvira ko n'abana bacu twashobora no kubahindura akabira tukabagira amakongomani kuko tubona ugutahuka mu gihugu cyacu ari nk'umugani icyo nusaba umukuru w'igihugu yatowe iyo ugiye kumwemera ni uko yagerageza agahindura ibibi mugenzi we yakoze Nkurunziza akagerageza agatwarira mu bose gutyo nitwumva abari mu gihugu batubwira ko ibintu byahindutse agatotiza ukaheza nabwo iyo turashobora kugira umutima wo kuzogaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi
yamukijyamira ku ngufu zaguha mbere mukibagira ishyirwa mu ngiro kiragi batusigiye wagasora iyo garuka ndabona ukuntu mwamuhemukiye
dusubire i Burundi. Vivant ati ibyavuye mu matora ntawe utabishima kuko ari ishaka ry'abarundi n'urwaruka rurimo
urwaruka. Ndashima icyo giharuro nkashima abagiye mu mahitanwa nkashima imyifato yabaye mu myiyamamazo umunsi w'amatora no mu yindi minsi nyuma y'amatora turimo nkeza abarundi ukuntu bayitabiriye baratubika umukanda inyuma y'uko amakunga yadukuye k'amaboko mugabo bamwe bagakata imishahara abandi bagatorera uko babyifuza mugabo inzego zikajyaho amatara agatunganya rero jewe iki giharuro ndagishima nkashima n'ukuntu ihitanwa ryabaye akaja mu migambwe myinshi ikahiganwa hama abenegihugu bonyene bagaca urubanza uko babona rukwiye kugenda. Iyi niyo demokarasi twari twifuza, aho ihiganwa riba kandi bigaragara yuko ihiganwa ryagenze neza, kuko dufatiye ku biharuro by'ibihumbi 2015 umugambo uriho keretse watsinze ku biharuro birenze ibiine tubona. Mu biganiro cy'urwaruka ndakijambo ndashimye cyane cyane urwaruka rwigenjeje ukuntu ruriko rurigenze n'ukuntu rubandanya rwigenze. Ntitubone duhenwa n'abanyepolitike, turindire ibya sentare ibangiza ibidashingiye idashyikiriza ababigaye bazokwitiriza n'inzego mu rupfasoni no mu ibanga, hama ugaruka twirinde kugwa mu mitego y'abanyepolitike.
Ikiganiro ndafise ijambo tukibandaniriza kuri Karen ari muri Uganda, ni umuvugizi w'umuhari w'urwaruka Mijebe. Ati vyavuye mu matora birimwe amahinyu kuko n'umugwi wari ubujejwe kuyatunganya utari ubikwiye.
Nta gitangaje kuko uwo mugwi seni warerekanye neza yuko kuko atari umugwi w'igihugu ahubwo ari umugwi wa CNDD-FDD. Ukuntu guhera mu ntango yitegurwa ya matora haribonekeje ibintu biteye isoni, aho bari mu migambwe ihiganwa na CNDD-FDD bafashwe bagafungwa bakicwa, izuba riva abantu basemerera ariko ntivyahagarara kugira ngo babandanye batewe ubwoba barundi. Nubwo abarundi bagerageje kwihagarara ko ariko ntibaronse igitabara, nta wutabibonye nta wutabyumvise kuko nabo bamandatire politike b'imigambwe na cancana umugambwe CNL batoroherezwa na gato, gushika nabo bamwe bafatwa bagafungwa abandi bakirukanwa bakabuzwa gushika ku biro by'amatora. Ikindi nashe twavuga nuko umugambwe CNL-FDD wamaze kwerekana kuva kera yuko udashaka kuva ku butegetsi. Guhera mu 2010 nta wutabiyobewe baribye amatora gushika naho abari mu bahiganwa abasokora, ariko bobo bakabandanya ku ngubu gushika mu 2015 nkuru nziza yitoza ikiringo cya gatatu atabirekuriwe n'amategeko, muga gahitamo kwica abanyagihugu bahisemo kwerekana akababaro, bahisemo kwerekana yuko badashaka ko igihugu cyabo kiguma gitwarwa n'abantu uko bishakiye. Ibyo byose rero bikerekana yuko umugambwe CNDD-FDD ata mugambi na mutoyi ufise wo kurekura ubutegetsi kanatsinda. Barazi yuko bavuye ku butegetsi bategereza kuzokwishura ku mabi bakoreye abarundi, izo rengerane ibyo batinya.
Na Jean-Marie ari muri Uganda ati amakenga niyo ubura kuri ibyo byashikirijwe na Seni.
Nta gitangaza kirimo kuko ingene Seni isanzwe ikora n'ingene biharuro biva mu matora bisanzwe biharurwa mu gihugu, amakenga nkatwe byo kugwaruka ntitwoyabura kuko biragaragara nta muco urimo. Kuko mu gihe biba ari ibintu by'abarundi bose biba biba ngombwa yuko bishyirwa habona bigaharurwa ku mugaragaro, umwe wese akibonera ibiharuro biriko biravamo. Mugabo mu gihe hagera igihe abantu bakumigwa ugasanga Seni yahindukiye umugambi umwe, biragoye kugira ngo twokwizera yuko ari abamarayika bashobora kwemera yuko intwaro zobava mu minwe bakemera aho intayishize. Byogora cyane. Ariko icyo nashaka gusaba cyane cyane umunyepolitiki uwo ari we wese, yaba uwigenga cyangwa uhurikiye mu migambwe, bashyira imbere neza y'igihugu, bareke gushyira imbere inyungu z'imigambwe, cyangwa umwe wese agacira urubanza bivanye n'ahahagaze.
Mosi ari muri Zambia abona ko igihugu kiguma kigwa mu isanganya bivuye ku barongoye igihugu.
Nababaye cyane kuko ubwiye kuraba igihugu cyose cy'u Burundi kiragowe kandi kiracyariko. Ati gute ubwiye gufata ku bintu byagiye biba kuva mu 2015 n'uyu munsi 2020 birasubiye birabaye. Iyumvire kuba abantu bashobora kuvuga bati umugwi wigenga senitura wizeye nk'umugwi wigenga, mugabo ugasanga umugwi wigenga uri gukorera mu kwaha ku mugambo uri kubutegetsi, by'ukuri ibi bintu ntabwo byanezereye cyane abantu. Bababaye cyane kubona intsinzi yatigeza kugenda muri CNL hanyuma ikaba yagiye muri CNDD-FDD. By'ukuri ibi bintu n'ibintu bibabaje cyane. Rero ugiye kuraba ibitangaje kuko igihugu cyacu jewe navuga nti nta muntu akivuga ukuri, nibyo nibyo bundi umunyagihugu niwe atatura.
Arno ari muri Afurika y'Epfo ati byashyikirijwe na Seni byerekana ko amatora yibwe.
Enhati ni nunae mwa nguwaruka ni mwiteye sani chane. Na kini kwa tukita za kumuguseni. Ataru kumi ya matura sende defdet. Kani sende defdet kubikiri mwini kampanya na mkako wahe jeje hazigai guharu wa gusa. Tukatetua na neza yuko ugya aya arongo ye sende defdet. Na kundi yari kutia kukuna we arongo sende defdet ni yari kufatu mgambu wawo wa utehas. Chakawiri kwa sanaso kukua ngo arashora kutura senare yuwahiri zibizo shini kuko ugya nina yigize ni mbwani la kurendani hachengaru kumabuka eske uwori gani nzoka ukikwala kuisa kani na hausu mitimu mitamu tukwa setuga rukagato kikivaza eske none ko awanwani waliko wani itoza mwini senere wali wawo mani mugasho na huku wa sayawanda ni zatiko mderako ya mamaza ya wuna yuko hazo haba haba mkini ikini chakawiri ehe umusi wa matora wafunze awanwani wa shikawa kumajama vili baba giza ibintu bitagira iyo bijanye yo bipfa ni kuvuga iki muri cyo gihugu cyo ngaho muhira i Burundi ni kuvuga sendede nta gihe na kimwe amatora yigeze gutsinda na amatora amwe gusa muri 2005 kuva 2015 jusqu'à DC until today amatora ari kuraca mu nsuma gusa ari kurakora ni kuvuga iki nta kazoza twiteze kuri sendede kuko nuwo varisito nta ari kurajyana igihugu nta ari kurakiva
tusari mu Burundi atubusuma bw'amatora bwateguwe kuba amatora gitangura gutegurwa
kuba mu gushika uburyo butsokoreshwa muri amatora sarabonetse ko mugambwe SDFDD wayiteguriye uravye ingufu washira mu gushika amahera zoyatunganya sarabonetse no mu gushiraho umugwiseni biboneka ko nabo bashyizeho bari babitondeye bari babonye ko ntibasoma mbice batazobahemukira ubu rero turavye ivyashikijwe n'umugwiseni ntibitangaje kuko uwo mugwiseni biraboneka ko bawuteguye neza kuko dusubiye inyuma tukaraba ivyagiye biranga ibihe vy'amatora kuva imyamamazo itaratangura gushika imyamamazo yatanguye biraboneka ko nk'abanywanyi utavuga rumwe na leta ihari umugambi wa senere abanywanyi b'uwo mugambi batotejwe barabavuga kuje kugira ntihabe ishiganwa amatora amaze gushika harabonetse ubunenge bwinshi ubusuma butandukanye ibiharuro byavuye mu matora nta n'umwe byatangaza ariko jewe nk'ugwaruka mbona ata matora yabaye
ndafisi jambo chukuru yu wagata tu itariki mirongu wili nindu rusama ahaniho kigarukie ugwaruka kwa shikirije ichogu imvira kubiharuru vtavye mmatora yu mkuru wiki ugu aya shinga mateka na ya wahanuzi vama komine ya waye kuwa mirongu wili ukukwezi mamwe wabuga ko watavishinye wanerekana ahama kenga yao ashingie bigatuma atanungi zero wagira kwa shizwe imbere ngo azoro ngore igi ugu hari uwavuze ko abona ko byose byagenze neza anasaba ugwaruka gutekana ngo nirusubire kuja mu byo gutotezanya mwakoze rero mwese mwaduteze yombi naho kuwa gatatu
cari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.